muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese uko mungana, turabashuhuje. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, uko musanzwe mubona ibiganiro byacu na kuko mwumva ibiganiro byacu bitangira habaye akabazo ka technique. Noneho mureke mbagezeho amakuru avunaguye nyuma ibiganiro byacu bize gukomeza nkuko bisanzwe. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi imaze gusohora itangazo ku Burundi, iravuga ko umutekano umeze neza muri rusange, ariko ko ihangayikishijwe n'umwuka wa politiki, gutinda kw'ibiganiro biyobowe na EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, n'ubushake buke bwa leta y'u Burundi. Inteko irasaba abo bireba bose kwitabira ibiganiro nta mananiza bashyiranyeho. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irashimangira amasezerano ya Arusha yafashije u Burundi kugira amahoro imyaka icumi, irasaba abayahagarariye gukora ku buryo akomeza kubahirizwa yose uko yakabaye. Abanyamiziki, abahanzi n'abanyapolitiki bagera ku ijana batangaje ibaruwa ifunguye bamagana ifungwa rya depite w'Umuganda Robert Kyangulanyi, icyamamare ku izina ry'umuririmbyi rya Bobi Wine, amaze icyumweru kirenga afunze i Kampala. Abanditse barimo Abongereza nka Peter Gabriel, Abanyafurika nka Angelica Kidjo wo muri Benin, harimo n'Abanyamerika, ariko cyane cyane harimo n'umwanditsi w'icyamamare wo muri Nigeria Wole Soyinka, wabonye igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubwanditsi. Barasaba leta ya Uganda korohereza Bobi Wine ibyo kwivuza, kandi bagasaba na nketi zimbitse zitabogamye ku ifatwa rye n'ifungwa rye. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Sudani y'Epfo, umwe mu basirikari bakuru b'inyeshyamba Brigadier General Chan Garang, aherekejwe na ba ofisiye n'abandi basirikari bato barenga 300 batahutse ejo kugira ngo binjizwe mu ngabo z'igihugu nk'uko amasezerano y'amahoro yo mu kwezi gushize abiteganya. Muri Zimbabwe, urukiko rurinda itegeko nshinga ejo rwumvise ishyaka MDC ritavuga rumwe na guverinoma risaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri 30 y'ukwezi kwa karindwi gushize aseswa hagakorwa andi matora. Ababuranira President Emerson Mnangagwa watsinze n'amajwi 58% bateye utwatsi ibya MDC, bavuga ko dosiye ye yayo nta kirimo. Basabye urukiko kwemeza burundu ibyavuye mu matora, ni nabyo kandi n'ababuranira komisiyo y'amatora basabye, bo bakanemeza by'umwihariko ko MDC yatanze ikirego yararengeje igihe giteganijwe n'amategeko. Abaturage benshi bari bakubise buzura icyumba cy'iburanisha, abashinzwe umutekano nabo bari benshi. Televiziyo ya leta yatambutsaga iburanisha uko ryarimo riba. Impaka zamaze umunsi wose imbere y'abacamanza 9 bagize urukiko, iburana rirangiye ku mugoroba, batangaza ko bazavuga icyemezo cyabo ejo kuwa gatanu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'i New York rwarayirukatiye Jose Maria Marin igifungo cy'imyaka 4 muri gereza ya Amerika. Uyu mukambwe w'imyaka 86 y'amavuko yabaye perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil n'umwe mu bategetsi ba FIFA, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru. Uyu musaza rero afunzwe akatiwe gufungwa imyaka 4 mu rwego rw'ishyano rya ruswa ryo muri FIFA. Yumvise igihano umucamanza amuhaye, muzehe Jose Maria Marin yasheshe amarira. Ijwi rya Amerika, murimo murumva amakuru yo hirya no hino ku isi. Umunyamerika David Crane warukuriye komisiyo ya Loni ikora nketi ku bwicanyi bwo mu ntara ya Gaza ku mupaka na Isirayeli, yaraye yeguye ku mirimo ye atamaze ukwezi, yatanze impamvu ze bwite. Ubu bwicanyi bwahitanye Abanyapalestina 171 barashwe n'inzego z'umutekano za Isiraheli. Iyi komisiyo yashyizweho ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize, irimo abanyamategeko Sara Hossein wo mu gihugu cya Bangladesh na Betty Murungi wo muri Kenya. Uyu mugabo David Crane ni umuhanga mu by'amategeko mpuzamahanga ndetse yabaye n'umushinjacyaha wo muri rwa rukiko rwahoze rwarashyiriweho Sierra Leone, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Ni narwo rwakatiye wahoze ari perezida wa Liberia, Charles Taylor, murabyibuka. Guverinoma ya Afghanistani yateye utwatsi ubutumire bw'Uburusiya bwo kujya mu kwezi gutaha mu nama mpuzamahanga ku bibazo bya Afghanistani. Leta ya Afghanistani yanze kubwira Ijwi rya Amerika impamvu batazohereza intumwa i Moscow. Abatalibani bo batangarije iyi radio yacu, Radio Ijwi rya Amerika, ko bazajyayo. Uretse Abatalibani na Leta ya Afghanistani ishyigikiwe na Amerika, Uburusiya bwatumiye ibihugu 11 byo mu karere birimo Ubushinwa, Pakistani na Irani. Ijwi rya Amerika dusoreze kuri iyi nkuru y'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'umutekano John Bolton, warayashoje uruzinduko yarimo muri Isirayeli mbere yo kugenda. Yatangaje ko Amerika ishaka gufatira Irani ibindi bihano bikaze kurusha ibya mbere y'2015. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongere mbiseguriho gatoya ko ibyuma byadutengushye tugitangira ibi biganiro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mbifurije umunsi.
Urakoze Thomas ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Rwanda. Ibikorwa byo kwiyamamaza ku bashaka kwinjira mu nama nshingamateka y'u Rwanda nk'abadepite birabandanya. Ejo ku munsi wa gatatu, umukandida yigenga Philippe Mpayimana yiyamamarije mu turere twa Rusizi, Nyamasheke na Karongi, twose two mu burengero bw'igihugu. Mpayimana yemereye abanyarwanda bo muri ako karere kubabera intumwa ashikiriza ibibazo byabo aho vyigirwa, gutyo hagashigwaho amategeko abereye. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyo nkuru.
Baturage ba Rusizi, muraho neza. Umukandida depite Mpayimana Philippe akomeje kwiyamamariza iwacu. Mukomere.
Ahagana saa tatu zibura iminota mikeya nibwo umukandida depite wigenga Philippe Mpayimana yari ageze mu mujyi wa Kamembe, uburengerazuba bw'u Rwanda, mu bikorwa byo kwiyamamaza. Yari mu modoka y'ivatiri ya Karina yitwariye ubwe, ari kumwe n'undi muntu umwe wavugiraga mu kuma gato gasakaza amajwi gahambiriye kuri iyo modoka. Hejuru iho n'icyapa kinini kiriho ifoto ye. Mu gihe abandi bakandida cyane cyane batanzwe n'amashyaka usanga bateguye aho bagomba guhurira n'abaturage ngo babagezeho imigabo n'imigambi yabo, Bwana Philippe Mpayimana we yahisemo gukoresha uburyo bwo kuzenguruka uyu mujyi, aho ahagaze akahamara iminota iri hagati y'itanu n'icumi atanga udupapuro dutoya turiho imigabo n'imigambi ye mu ntero ngufiya zitarenze icyenda, nyuma akaganira n'abaturage.
Nicyo umudepite bivuze.
Izi nshingano zose n'izi
ku ruhande rwanjye niteguye, asigaye niwe munsinyira. Noneho mugatuma nyine mukavuga muti dufite intumwa ituruka mu badepite b'abakandida wigenga. Ni umukandida wigenga, njyewe ndiyizeye ko nshobora kujyana ibibazo by'abaturage, kandi nkashobora no kureba uko Leta ikora abanatanga ibitekerezo, bityo igihugu cyacu kigakomeza kiyobowe natwe ubwacu abaturage.
Abakunze kuzaho imodoka yabaga ihagaze i Kamembe biganjemo ahanini urubyiruko. Nta kihariye yijeje Abanyarusizi uretse kubabwira ko azita ku bibazo bya buri karere mu mwihariko wako, aharanira kuba intumwa y'abaturage.
Icy'ingenzi kuri jye ni uko niteguye kuba akarere kose mu gihugu ibibazo byihariye bagiye bafite nzaba intumwa ishobora kubigeza mu aho tuzaba tubyigira hamwe. Noneho buri gihe nkaba ndi ku ruhande rw'abaturage, kuko nicyo intumwa y'abaturage ibereyeho. Nkaba ndi ku ruhande rw'uko Leta ikora neza, iyobora igihugu neza, amategeko akabera abaturage baba bayashyizeho kandi akubahirizwa.
Nubwo nta mwanya munini yamaraga aganira nabo, bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo yababwiye babishimye ndetse ko baniteguye kumutora.
Nta kibazo kabisa, tugomba kumutora.
Ubusimigabo n'imigambi murayumvise?
Turayumvise rwose. Bagomba kuduteza imbere akadukoreshereza imihanda, nta kibazo.
Ibyo twumvishije yatubwiye, uriya mugabo afite gahunda nziza. gusa ikibazo bajya bagira nuko iyo tumaze kubatora batwijeje ibintu nka biriya hagiye nyine kigira bakicarira bakibagirwa ko banabitubwiye ariko gahunda namubonye ho nge nabonye ari gahunda nziza
ikiza nuko yazatugeza ku iterambere akazamura igihugu akagiteza imbere n'imihanda yagiye yangirika akayizamura akashyiramo amabuye hari aho atari imodoka ari zikunda kunyara cyangwa amamoto.
Mu gihe kuva mu myaka 24 ishize nta mukandida wigenga n'umwe wari washyitse amajwi 5 asabwa ngo yemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, Bwana Mpayimana wavuga ko yiteze impinduka ndetse n'icyizere ari cyinshi.
Hari imbere ariko ubu n'abaturage bamaze kumenya ko buri gihe impinduka ni nziza. Amahitamo n'abaturage bazahitamo ndavamya ko icyizere ari cyinshi. Sinashingira yuko ubushize byagoye abandi, yewe naje niyemeje yuko bishoboka kuko twiyamamarije 50% ubu turiyamamariza 5%, nta kibazo gihari rwose.
Umukandida wigenga Philippe Mpayimana mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yavuye mu karere ka Rusizi yerekeza muri Nyamasheke na Karungi natwo two mu burengerazuba bw'u Rwanda. Niwe mukandida wigenga wa mbere wiyamamarije muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda muri bane barimo guhatanira kwinjira mu nteko nshinga amategeko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, ikigo gishinzwe kwinjiza amatagisi n'amakori kirahumuriza abanyagihugu bari bafise impungenge zo kwamburwa amatungo yabo kuko batashoboye kuriha amakori y'ubutaka, ko umunyagihugu azogaragaza ubushobozi buke bwo kwishyura ayo makori ashobora kwegera inzego zibishinzwe zikamufasha. Mgenzi wacu Assumpta Kabuyi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Tushabeli Chadi mu kiganiro hayitangaza makuru kuri wa gatatu avuga ku by'iki kigo kimaze kugeraho nyuma y'imyaka 20 gishinzwe. Yanavuze ko iki kigo ariho gisigaye cyakira imisoro n'amahoro byakorwaga n'inzego z'ibanze. Uyu muyobozi yagarutse ku mpungenge zimaze iminsi zigaragazwa n'abaturage zigendanye n'ubukode bw'ubutaka cyangwa ubw'amazu bakwa n'iki kigo. Mu minsi ishize ubwo Inteko Ishinga Amategeko yasozaga manda yayo y'imyaka 5 yasoje itora itegeko rigenga umusoro w'umutungo utimukanwa urimo umusoro ku butaka w'ubukode bw'amazu, maze bigaragara ko iyi misoro yiyongereye. Engero nuko umusoro ku bukode bw'ubutaka wavuye hagati ya 0 na 80 ubu ukaba uri hagati ya 0 na 300. Iri tegeko nubwo kugeza ubu ritaratangira gukoreshwa ryatangiye gutera impungenge abaturage, maze batangira gusaba abakandida depite barimo kwiyamamaza muri iki gihe ko mu gihe baramuka batowe bazaborohereza kuri uyu musoro.
Njye ikintu mbona kibangamye cyane, imisoro y'ubutaka irabangamye nayo, kuko iyo umuntu yari afite ubutaka bwe bikaza kuba ngombwa ko wenda abukurwaho wenda bugaharigwa leta. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bibi. Ayari akwiye gutunga umuntu cyangwa yahinga ubwo butaka aragenda nyine agasorega ubwo butaka, ariko abantu benshi bagenda bimuka ukabona ubutaka burabananiye. Nimba nari ntuye hano igihe cyo ubushobozi bwo kuhatura bwananira bitewe n'imisoro, hava haja ahandi kure hakaza abashoboye kuzasorera bafite ubushobozi bushoboye.
Nubwo iri tegeko ryongera umusoro ritarashyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika ngo ritangire gukoreshwa, n'iryahozeho ryasoreshaga ubutaka hagati ya 0 na 80, abaturage bakomeje kwerekana ko naryo ribabangamiye kubera ko bafite amikoro make.
Hari ibintu biba bibangamira nkatwe rubanda rugufi, nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu. Ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere, ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye. Nubwo leta yo ibona ari bwo buryo, ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ate, none hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Bambariye umusoro w'2290 ubujurire bugatangwa, ariko ukabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora, kandi imisoro niko irimo yiyongera. Ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije, kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza rwose, ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue avuga ko iri tegeko rishya ry'ubutaka ritarasohoka, kandi ko mbere y'uko ritorwa n'abagize Inteko Ishinga Amategeko bari babanje kuriganiraho n'abanyarwanda banyuranye. Uyu muyobozi avuga ko nirimara gusinywaho n'umukuru w'igihugu bazagira uruhare kurisobanurira abaturage kuko baryumvise nabi. Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue amaye impungenge abari batewe ubwoba n'iri tegeko ko nta muturage n'umwe rizahutaza.
Ariko umuturage kuvuga ngo hari umuntu uzahungabana kubera itegeko ry'umusoro rwose ashaka kwizeza ko atari ko bizamera. Sinzi ahantu haturutse ibihuha, ubona abantu basa nk'aho bafashe nk'aho leta igiye kuza ngo ibahutaze, ntabwo ariko bimeze rwose. Umuturage udafite ubwishyu bigaragara ko adafite ubushobozi pe. Inama njyanama iraterana ikaba yakuraho wa musoro. Nkaba rero njyewe numva twaganisha mu nzira ahubwo yo kureba abo bantu kuko bari muri icyo cyiciro badafite ubwishyu, ko twabafasha tukabakorera ubuvugizi, ariko uwo bigaragara ko ari muri icyo cyiciro ari muri izo circumstances nakwizeza ko n'uyu munsi umumpaye rwose njyewe nafata iya mbere kumukorera ubwo buvugizi.
Ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro gitangaza ko kugeza ubu kibarura ubutaka busaga miliyoni bugomba kwishyura imisoro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, inkino zihuza imigwi nserukira gihugu zo mu miryango ya Afrika y'ubuseruko zarabandanyije kuri uyu wa gatatu imikino mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ihiganwa rihuza imigwi serukira bihugu yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yari rigeze kuri uno gatatu ku munsi ugira gatatu. Hatanye mu mitwe imigwi serukira bihugu ya tennis, ku ruhande rw'abasore hatanye mu mitwe imigwi serukira bihugu y'Uburundi n'Ubuganda. Mu nkino zitatu umugwi w'Uburundi wa tennis niwo watahukanye intsinzi ku maseti atatu ku busa bw'umugwi w'Ubuganda. Inyuma y'iyo ntsinzi, umwe mu bakinnyi b'umugwi serukira gihugu wa tennis Cuma Isa yagaragaje umunezero.
Jewe kubwi wanje sishobora kuvuga ko ari je nyene nasinze, so yari timu iwanje twari kumwe bamfashije ku encouragement, tumaze iminsi tugira entraînement hamwe. Vraiment numva umunezero munini kuri timu yose n'igihugu cyose.
Ujya musore w'umuganda mwakinye wamubonye gute?
Yarakomeye, niwe numero 1 en fait muri abo baserusenga aha, niwe yarakomeye kuri bose en fait.
Iri higanwa wabonye ritunganije gute? Nta ngorane mubona mufise mugabananotse?
Nta ngorane dufise, tubona ko ritunganijwe mu mahoro. Vraiment kandi turanezerewe ko byoba bibasha imyaka yose, kubera ibi bizafasha n'abari nyuma yacu kugira nabo nyene batera imbere. Nk'uno munsi nabaye ishaka rinini cyane mu bantu bari nyuma yanjye, abatoya bakuze, tuza kugira eforo ari we wose kugira ateze imbere igihugu cyiwe.
Intsinzi y'umugwi w'Uburundi igize kabiri ku nkino indwi zimaze kuba kuva ihiganwa rya ASR ritangura ku munsi w'Imana uheze. Umwe mu bakunzi b'urukino rwa tennis yakiriye neza iyo ntsinzi.
Twari tubiteze none babitwereke vraiment, berekanye ubuhinga ku bari bahari babonye ubuhinga bwari buhari. Vraiment bakoresheje ubuhinga ishaka ego cyane rwose. Kubona izinzi ingirango yobigize kabiri mu zindi higanwa za zimisi ziba, nibaza yuko twobashimira cyane kandi tukabandanya tubiryoherwa cyane, kuko nabandi naho barananiwe babishaka ko sinda vraiment.
Umumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa tennis ku ruhande rw'Uburundi Innocent Shimirimana ashimira abafashe mu mugongo umugwi amenyereza, afise n'ica saba abateguye iryo higanwa.
Izi nsinzi tuzakirana akanyamuneza kuko ni nsinzi twari twiteguriye, ni nsinzi dushaka kuzudo dushikana handi imbere, ni nsinzi twakiranye akanyamuneza cyane.
Kuva zino nkino za ASR zitangura ni nsinzi igira kabiri mu nkino nyinshi zimaze kuba aho Burundi bwagiye buratsindwa bugenda buratsindwa. Mwebwe uno munsi rero muri tennis n'akanyamuneza?
Yego, twebwe muri tennis n'akanyamuneza, kandi turifurije n'abandi basigaye yuko bo byigenzamo neza. Byose nishaka no kwitanga.
Abateguye rino higanwa ntakajya mu mfise mwobabwira?
Abateguye ico twobabwira cyambere twabashimira kubona bariyumvire gutegura ha mu bwambere gacha biduha bwambere mu Burundi. Ikindi nuko twifuza yuko bozigwiza zikaba nyinshi, ntizibe iziba rimwe mu mwaka, bazigwiza zibe nyinshi kuko zirafasha cyane.
Muri urwo rukino rwa tennis hatanye mu mitwe kandi imigwi iserukira bihugu y'Ubuganda na Kenya. Ku ruhande rw'abigeme, umugwi wa Kenya niwe watahukanye intsinzi utsinze w'Ubuganda inshuro zibiri. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. harashindwe izibiri zirenga mu makomine amwe amwe y'intara ya Ngozi hari abanyagihugu bahagaritse kurya imboga z'amababi y'imyumbati bita isombe abaganiriye n'ijwi rya Amerika muri komine Nyamurenza bavuga ko ziriko agakoko gafise isura y'umuntu kakagira ubumara butuma uwuziriye ashobora gupfa Mustanteri wa Nyamurenza we avuga ko ari igihuha nk'ivyigeze kuvugwa mu gihugu muri kahise Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Mu ntara Ngozi cyo kimwe no mu bindi bice by'Uburundi, imboga z'amababi y'imyumbati ziri mu zikunzwe kuribwa na benshi. Uno munsi mu makomine amwamwe y'intara ya Ngozi, izo mboga zirinubwa. Agakoko bamwe bavuga ko babonye kuri ayo mababi kandi batari bamenyereye, niko katumye izo mboga uno munsi zitariko ziraribwa. Aba ni bamwe mu banyagihugu twashobye kuganira bo muri komine ya Nyamurenza.
Bariko barakerekana kwibabi gutya. Yanje ncandara bace baramancha ndaraba nyene ncanditangaza nyene sanka nyene kameze nk'umuntu gafise amaso nyene gafise n'izuru nyene n'umuntu wa nyene nakaza kusa ku nyene n'imisaya nyene nkakurya k'umuntu nyene muganyene kagaca gacira bene ngaha guca
yego narakibone mbere uwo munsi ari kuwa mungu kagegenye kareha gucya kandi mu maso kaforomye nk'umuntu
n'inkuki
n'inkoko
ubu none hari umuntu yokabona kugira ngo akarabe
oya so gupfa ugatora ubu nibwo gahiga nk'ubu ngo ucukabona
abo banyagihugu barasigura igituma batinya gufungura izo mboga
isombe nyene zizirya bacu nyene
oya twatinya kuzirya kubera twese twiyumvira ko tuzirya twosha dufu izo isombe kubera bavuga yuko ugace naho wose kora mwisekuru ngo ntigapfa ugasekuye bambe ubutetse vuga yuko ngo cyusanga inkundwa yakitse amaraso niyo gituma twese dutinya kuzirya rero zirahinduka zigasha n'amaraso zose
none we warabibonye
oya je ntabyo ndabona
uyemeza ko yabonye isombe zahindutse ariko ntiyemeza ko yabonye uwo zahitanye
sinakabaye nabonye umuntu yatetse arazikura mu mwisafuriya turakanya nk'uko n'amazi usanga ari amaraso neza nerengarenga tugomba kuziheba
kuvyo kuri hari umuntu murumva bavuze bati naka yaziriye arapfa
turumva bivuga nyine yamuzanya bekenye nabugira nk'abantu bapfuye umuryango wose ngo arapfuye barawuhamba
nivyo mwumva
yego Tuzumva bivuga ntiturababona
ako gakoko karavugwa no mu yandi makomine ya Ngozi nka Kiremba na Tangara Uyu mutamakazi twamusanze ku mugwa mukuru wa komine Nyamurenza ariko aturuka muri komine ya Kiremba.
Kiremba baravuga ko buhari bwaje se ndakibonera mugabe abandi barabutora nkumva babuvuga. Bavuga yuko nyene ngo kameze nk'umuntu ngo karafise izuru kandi uko nyene we yabivuze ngo gaciriye ngaha gucya nyene.
Uyu mutama we asaba ko abategetsi bo kurikirana ivyako gakoko bagatanga ihumure.
Twifuza ko bwamaze gutora abashinzwe bazi gushakashaka ko bo bupima bakaraba izo ngorane zirimo bakaduhumura. Muriza bakavuga ati muri imboga ntacyo cyari bakarondera umuti wa bupoma bukahava
Mustani wa komine Nyamurenza arahumuriza uyu mutama Niyonzi Badiodone arongoye komine Nyamurenza avuga ko ivyako gakoko ari gihuha nk'ibindi byaciye mu Burundi muri kahise
gushika no munsi nta muntu yapfambiye yuko aragakoko bageye babona ku mboga reka ndetse hari n'agasoko kegere kumbwa mukuru wa komine ejo nagiye kuhatembera mbaza abadanzi imboga barandahiye ko atakorabona ubwo ko nabo bavyumva gutyo je gushika no musonda byo tumaze kuganira n'ico maze gukora ndabona ko igihuha kumbwe cyambaye ubusa kabisa
iruhande yo kwirinda ibihuha mwe n'ivyo Mustani niyo nzima asaba abanyagihugu gukorana n'inzego mu gihe hari ico baba babonye batari bamenyereye
muri buka kwagize kuza ibihuha by'abarukoti ibihuha by'agashinge n'icamenya nibyo ndabishamo ibyo bihuha ndabishaje kimwe n'umwe ibyo bihuha bindi byagiye bica mu Burundi kuryo rero gusano takamo yuko abantu kwindi bihuha ari ufise ico yabonye akagishikiza abijejwe n'uko nkavuga nti nko yabonye kwa gakoko niyegere intwaro chanque abaganga chanque n'abandi bafite uburenganzira n'ajeje umutekano kugira tukabonere hamwe hatugiye icyo dushikirije kuvyo kwitwaza iboneye
saguye umuyobozi w'urimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ngozi avuga ko agakoko kariko karaboneka ku mababi y'imyumbati kamye ho kuva na kera uwo muyobozi avuga ko ako gakoko gasanzwe kandi atani intambamye gafise ku magara y'abantu canke ayibitegwa saguye avuga ko abagakurikiranira hafi bemeza ko gashobora no kuba gatuza ubundi bukoko bubangamira umwumbati akavuga ko n'abaganga bavugana atanumwe aramubwira ko hari witavye imana kubera imboga z'amababi y'inyumbati yafunguye ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ubunaho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel,
urakoze Oriane ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo. Duhere mu gihugu cy'Ubutaliyani aho umukinyi w'umupira w'amaguru ava mu gihugu cya Portugal Cristiano Ronaldo amenyesha ko yahinduye umugwi yakinira wa Real Madrid muri Espagne akajya gukina mu mugwi Juventus mu Butaliyano mu mugambi wo gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Yamarasa aba bagenzi we bakinana muri uwo mugwi gushimikira kuri ico gikombe yamara batibagiye n'ayandi mahiganwa. Ronaldo yatsindiye ubwa mbere igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya akinira mu mugwi Manchester United wa mu Bwongereza, atsindira ico gikombe inshuro zine ari mu mugwi Real Madrid. Ronaldo ariko arondera kuba umukinyi agira kabiri azo batsindiye igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu maclub atatu atandukanye y'umupira w'amaguru. Umaze kubigira n'umukinyi wo mu gihugu cy'u Holland Clarence Seedorf. Irya nyuma umugwi Juventus uheruka gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya hari mu mwaka w'1996 igihe uwo mugwi watsinda umugwi Ajax wo mu Holland mu rukino rwa nyuma rw'ico gikombe. Kuva ico gihe umugwi Juventus umaze gutsindwa mu rukino rwa nyuma rw'ico gikombe inshuro zitanu. Cristiano Ronaldo yiyemeje kuvyerekeye gusubira kugarukana umugwi Juventus kwisunzu ry'imigwi ikomeye cyane y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya. Umugwi Juventus waguze umukinyi Cristiano Ronaldo imiliyoni 112 z'amayero mu gihe cyo kugura no kugurisha abakinyi co muri irici ku rwego rw'amaclub yo ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kwindi nkuru ijanye n'umupira w'amaguru, bitekanijwe ko president w'igihugu cya Liberia George Weah ahagashimwe mu France Arsene Wenger yigeze kuba umumenyereza wiwe igihe yakina umupira w'amaguru ku rwego rw'ababigize umwuga. Perezida Weah azoha Wenger agashimwe gakomeye cyane ku rwego rw'igihugu. George Weah, umukinyi w'umunyafurika mu bakinnyi babigize umwuga bakina ku rwego rwa division ya mbere, yabaye umukinyi wa mbere ku isi mu mwaka w'1995 igihe yakinira umugwi AC Milan wo mu Butaliyano. Gushika ubu niwe mukinyi wa mbere wo mu karere ka Afrika amaze gutsindira ako gashimwe. Arsene Wenger niwe yamuzanye mu mugwi AS Monaco yamenyereza mu mwaka w'1988. Wenger yatanze imihoho mu mabanga y'umumenyereza mukuru w'umugwi Arsenal wo mu Bwongereza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka inyuma y'uko amaze imyaka 22 amenyereza uwo mugwi. Yarafashije abakinyi batari bake bo muri Afrika kuvamwa abakinyi bakomeye cyane. Perezida Weah yahagaritse gukina umupira w'amaguru mu mwaka w'2003 ashaje muri politiki. Yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze mu gihugu cyiwe cya Liberia n'amajwi menshi cyane. Arsene Wenger yitezwe kumugwa mukuru wa Liberia kuri uyu wa gatanu wimirije mu birori byo kumuha agashimwe gakomeye cyane ku rwego rw'igihugu muri Liberia. Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Turangirize kuri iyi nkuru yerekeye umunya Brazil Jose Maria Marin yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'2012 n'umwaka w'2015 akaba yakiriwe umunyororo w'imyaka 4 ku byaha bya ruswa. Jose Maria Marin afite imyaka 86 muri iki gihe ari mu bategetsi indwi b'ishyirahamwe FIFA bahagaritswe mu ihoteli yo ku rwego rwo hejuru mu gisagara cya Zurich mu gihugu cy'Ubuswisi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015. Yagiwe n'ivyaha vyo kwakira ibiturire bitanzwe n'amasosiyete akora mu vyerekeye inkino kugira ayo masosiyete yemeregwe amakontra yo gushikiriza amahiganwa akomeye y'umupira w'amaguru nk'igikombe cy'ibihugu byo mu karere ko muri Amerika y'Epfo Copa America. Marin niwe mutegetsi wa mbere akatiwe umunyororo hisunzwe igikorwa c'itohoza rya Amerika kuri ruswa mu ishyirahamwe FIFA. Katiwe uwo munyororo muri sentare yo ku rwego rw'igihugu muri Amerika yo mu gice cy'igisagara cya New York cya Brooklyn. Aha niyo turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Urakoze Fidel. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye kubona mwaduteze amatwi muri bino biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, abamfashije kwegeranya bino biganiro ni Fatuma Kalalali Masi, kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.